jewe vyukuri mbere ako gashimwe je sinakabonamwo ubwamira ayo mahera kuko namahera miliyoni y'amadolari hanyuma bakampa yayandi bihumbi ijana by'amadolari mugabo icamere nashaka kubabwira bene wacu basajanje babarundi ako gashimwe ubwambere isembo ni novuga ko ari inyishu y'imana itubwira ati nimwigere mwihebura ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi ni ukuvuga byaraduhojeje ububabare twarimo niko rero n'ayo mafaranga ndashobora gutuma abana basubira mu ishuri nzoyashyira mu byerekeye inyigisho no kuha ingurane abamama b'impunzi
z'abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda canke n'ahandi hose
abamama b'impunzi bari mu gihugu cy'u Rwanda dufata 80% n'abarundi 20% n'abanyarwandakazi kukubera ntashaka ko tuza mu Rwanda ngo hanyuma tugume mengo twigumiye turi abarundi hagati yacu kuko nabo baratwakiriye baraduha igihugu baraduha ubuhungiro baratuhoja ni ukuvuga ko ibyo turonse turabigabura tukabisangira
none mu buryo muzofasha izo mpunzi mwo tubwira muri make uburyo muzobafasha wavuze ko muzobafasha mu byerekeye inyigisho mudusigura ubundi buryo mugiye gufasha impunzi ziri mu Rwanda
jewe ni ukuvuga ko dufitaniye amasezerano na ministere bita Midimar baraduhaye intumbero y'ibikorwa dutegerezwa gukora twebwe turi mu byo bita mu ndero ni ukuvuga ko turaba abana kuva kuri maternelle tukagenda kuri primaire hanyuma muri secondaire amashuri yisumbuye hariyo abiga imyuga mugabo kandi twatanguye n'inyigisho muri kaminuza kugira ngo turungike abantu uko angana kose tuzogerageza tuyasabikanye twigishe igikigiri coba kininiya cy'abana ayo mafaranga nta kindi tuzoyakoresha cyayo gupangamo amazu cyangwa yo kuguramo imodoka nayo kwigisha abana b'impunzi harimo na 20% b'abanyarwanda
ikindi kibazo madame barankise leta y'u Burundi umugambi uri ku butegetsi urabagiriza ukavuga ko mushobora gukoresha ayo mafaranga mu buryo bwo gutera imigumuko ivyo mubivuga kwiki
oya nchuti urabizi ngo ukwankara kwanduza akakwambika n'icyo idashobora barangije natangaye ndabisomye ahantu nkabona banyagiriza ngo narahaye urumogi ngo abana ngo narabahaye ngo ibigwanisho ngo narabahaye ngo urumogi ni jewe n'organize mbere jewe mwobaza n'abavitari je sindi murijya hati utwajemanda je narabujije abana bakomeretse kuko n'ubutumwa bwanjye je naragiye gusanga abana bari mu mabohero babafashe muri bajya bari kwagira kuko bwari ubutumwa nakujya kwa ruje yabavuye emese bikabavura nibwo butumwa nacyo gituma ari je banatumiye muri rya some yabereye Istanbul kuko jewe ndi muri humanitaire kasi nzoreka ahubwo nibagaruke bo babimenye mbe igihe bari mu ishyamba bakomeretse none ko jewe bahora bampamagara bagwaye malariya ko bansaba imiti ya malariya nkabaha none ariko ndabafasha kubyo baje gutera ni bya bindi y'umuntu aburaniwe akabura iceyo gutera mugabo irya nshuti je sindabikorera ubutegetsi sinabikorera n'abarundi je ndabikorera imana kandi sinzohagarika ngo nuko ngo banyambitse ngo icyo cyo cyangwa nshavuye none iyo mbashavuye aho mba nashavuye kuva kera sima ndiko ndakora ibyo bikorwa muganga ko nzi neza ko ari ubutumwa twaronse nubwo gukora neza ni cyo Imana yaturemeye kandi ndi mvuga ingokora
ego nkuko mubivuze mwarakoze ibintu byinshi byo kugarukira imbabare mu bihe bitari byoroshe mu mwaka wa 2015 mukubisa akajisha inyuma hari icyo mubona mwoba mwarakoze cyanke mwoba mwaravuze haba kuja mu myerekano cyanke icyo ari cyo cyose mwoba mwaragize n'uruhara
ariko bapfa kuvuga n'abanyambika yesi nigeze narimwe ngenda no kumanifesta nukuri nagiye ahantu baba barambonye mu ipiso nagiye kuburanira abana abafunze bafashwe none ko ari bwo butuma bwameze Shalom naragiye kubaburanira abana bakomeretse nagiye kubatora ndaca kubavuza ibyo basinyiye leta n'ibyo yari yaransinyiye none iyo ntabavuza n'abampemukiye abana n'abampemukiye n'imana ni ukuvuga kumwe yashavuzwe n'amajambo navuze amajambo narayavuze kuko n'ubuwebo kwicira umwana ko ari byo jewe nemeye kuba umumama hanyuma nkanuma nkavuga ko ngamuhezagira narabivuze nti nta burenganzira ufise niwe bubandanije kurya yezu kirisu kubera ndi umukirisu yezu kirisu yabwiye herodi ngo genda ubwire ibya mbwebwe ni ukuvuga ko yezu nawe nyene yafashe imigozi arakubita abantu bariko baradandariza bagize akaguriro isengero na jewe n'ubu nibaba banyumva ndasemereye ndasubiyemo nibasubize inkota yabo umuguba ati sinzobareka sinzonuma kubera ibibondo nibyo byanyanditse uru rugori rw'ububyeyi nzo bivuga nahagari niyaba ari umuntu yiyumvira
muvuze nahagarike muvuga nde
nahagarike kwica ibibondo byacu nahagarike kuduhekura
inde muvuga ahagarike
perezida Nkurunziza